Kavya yandi kuri yabitangaje ku munsi wa kane w'indwi uheze mu gihe hariko ha amasengesho arangiza ukwezi umugambwe Saint David de ukora ku wa kane wa nyuma wa buri kwezi ariko vyagiye kuja habona cyane mu mpera z'indwi. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko iyi ngingo yafatiwe mu nama iheruka kubera ingozi ya komite nkuru y'umugambwe, yemeza ko urwo rwaruka ruzigishwa ibijanye n'igisirikare. Kavya ndi kuri yo
hariho byinshi byafashwe, ingingo zafashwe z'uko abantu baheje amashuri bateza gufasha imyaka ibiri byo kuri leta muri service patriotique volontaire. Higisoda bigishwe kugwanira igihugu, bigishwe gukunda igihugu, hama barangura imigambi imyaka ibiri heze bagende babandanye ibindi mugabandi bace bagenda tugume tugira kubisikanya kubisikanya kugira igihugu cacu kije ku murongo. Igihugu kiragwanirwa.
Ariko mushingwa manza Dieudonne bashirahishize aba mu buhungiro akaba numwe mu bagize urwego Kavib ruburanira abahuye n'amabi mu Burundi yasanga hararenzwe amategeko. Afatiye ku ibwirizwa nshingiro ryo Burundi yavuga ko icyemezo be nico atahundi rwego na rumwe rwemerewe kugifata atari inama nshinga amateka gusa.
Ningingo bitangaje gose kumva itangazwa n'umukuru w'umugambwe, kuko mu ibwirizwa nshingiro ryo Burundi riri ubu mu ngingo yaryo y'ijana na 64 agace ka mbere agakwego ka gatatu kavuga yuko ikintu cyose coza gitegeka umunyagihugu kuja mu bikorwa nkabe nivyo byo kugwanira igihugu bica mu itegeko ryatowe n'inama nshinga amateka ryabanje kwigwa na leta canke kumbure ryazananye mu nama nshinga amateka nyene bimwe bita proposition de loi. Urumva basigaye bibagira nuko hari ivyibwirizwa nshingiro rivuga n'ibintu rero bigaragaza yuko demokrasi mu Burundi igeramyo.
Ndi kuri yarongo uyu mugambwe Saint David de uri ku butegetsi yasigura ko na hingingo yafashwe n'umugambwe izojanwa muri leta ukomoka ko
naho mugira muri bibiliya nta hamwe atavuga yuko umuntu atiza gwanira igihugu no muntu mwaza Yezu zabonye bamusagirije imiki fata inkota irakoze gapfira umuntu niwe yasutse mu mabisi ati reka ivyo nibintu byateguwe nta ngorane mugabo muramubona aho gwanirwa ntabwo zamuraraba hasi rero abantu baza bararegeza. Murumva rero ivyavuye muri komite nkuru birakomeye, n'ingingo zikomeye zizwi iminsi ibiri haba rero icegeranyo twebwe mu mugambwe twareje kugira ama strategie de mise en œuvre. Ubu ariko atangura iyo bizoje mu ministere duce tugorora neza ugorane tugorora byanse atubisa.
Maitre bashyashize mugabo ntashirwana rya bene bino bikorwa urwaruka rubirungikwamwo mu gihe igihugu kirimo bidasanzwe honyene.
Biratangaje rero yuko uno munsi mu gihe umugambwe uri ku butegetsi uririmba kw'amahoro ari yose uheze ukagaruka ukabwira urwaruka uno munsi bugarijwe n'ubukene, bugarijwe n'ubushomeri ku bice bya baba 70%, aho kubatorera inyishu y'ingene boshobora kubaho n'ingene buronka ubuzi bagire babatware muri bene izo nyigisho. Kiriko kiragwana n'u Burundi nta ntambara iriho. Umuntu aribaza ati iyo ntambara bategura niyo kugwana nande? Nibaza yuko ari kugomba gufata abanyagihugu bakabagira nk'abantu batagifise uburenganzira bwo kwiyumviraho hiyumvira umushefu gusa.
Urwaruka rwajije amashuri yisumbuye mu Burundi mbere n'urwo myaka ya mbere ya kaminuza rwarungitswe mu myitozo ya gisirikare muri kahise mu myaka ya 72 aho haba urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi hamwe no hagati y'imyaka ya 1996 n'2001 igihe hari imigwi y'inyeshyamba z'abahutu yagwanya leta y'ico gihe. Ku mugande wa Afrika igihugu kizwi cyane kurungika urwaruka muri bene ivyo bikorwa imbere yo gukomeza kaminuza ni Eritrea, mu kigobe cy'abarabu naho no muri Aziya ni Israel na Korea y'Amajyaruguru. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.